Inyuma yaho Murgubert Costa wabigeme utahukaniye igikombe cha karere ka gatanu ka Afrika mu gihugu cy'u Rwanda ugacuronka uburenganzira bwo guserukira ko karere mu nkino za Afrika uwo mugwi uzoje kuwa gatatu winondwi mu gihugu cha Angola kizakira inkino z'uno mwaka Inarukundo Nancy icaba cha kapiteni wa Bert Costa avuga ko umugwi witeguriye bihagije higanwa kandi ko bazoje gukina atabwoba bafise amenyesha ko uko baheruka gukina mu gihugu cy'u Rwanda no muri Angola kugerageza gukora vyiza.
Mo twariteguye bikwiriye twarashoboye kugerageza kongereza le physique ico no vuga inguvu no kongereza technique ari ubumenyi bwa basket kugira zoshobe kuja guhiganwa nayo yandi ma equipe.
Wawe wa mbere mu karere ka gatanu mugiye guhura n'iyindi megu yatsinze yatwaye ikombe mu burere butandukanye bwa Afrika. Ndoga izo nkine ntabwo wa mufise ko mutazaba muzishobora.
Bwo bagaraheze tumaze gutwara igikombe cha zone 5 ubu turabona yuko dusubumenye bukwiriye bwo gushobora guhigana nayo yandi ma equipe yitwa yuko akomeye
abakunzi b'umupira w'amaboko rero mu Burundi murabijeje mwabwiye kimizo za ntsinzi
ba intsinzi turayize twa twitegura n'intsinzi tujoshobora kuzana ikibanze ca mbere ego birashoboka ko twarabonye yuko umupira tuzi kandi dushobora gukora ibikomeye
abakinyi bose ubu muri teguye murafise cyango
ibyangombwa birakwiye uturindiriye yuko hahera gusa ibintu by'impapuro ariko ko bigorana mbwa ku munsi wa gatatu turashaka gufata urugendo.
Umumenyereza wa Bert Costa aremeza ko umurwi bawuteguye neza nabo bafashanya Patrick Richard Ngwijuruvugo ashima ingene leta yabemereye kubafasha kugira bizokunde baje mu higanwa rya Afrika rizobera mu gihugu cya Angola igihe baje mu higanwa ry'akarere ka gatanu i Kigali mu Rwanda bakoresheje uburyo bwabo
cyuko cyitegura neza ni ganwa litoroshe ni ganwa Coupe d'Afrique de Club umva imigwi yabashije kwigenza neza mu karere numva twe duserukira akarere ka gatanu uko ni na ma equipe akomeye cyane numva ko twitegura uko bishoboka kose côté technique côté physique na côté moral
muhiganwa riheruka ryabereye mu Rwanda ry'akarere ka gatanu mwashobye ko ba mbere mwikoze ku buryo bwanyu leta ntiyabafashe mu mugongo mbega ubuho bimeze
gushika kuri uno mwanya nkuko sinovuga ko birebire ku byerekeye ubwo bw'igihugu numva nkatwe abamenyereza twe turategura umugwi hama abereke abaserukira umugwi ari staff akaba yiruka mu vyerekeye ingene tugende je ndibaza yuko uko numva nuko banyigeje ngo mumenyereza batugira yuko amahigwe ariho cyane nka 80% yuko dushobora kugenda kuko na bimwe biramaze kuza birava mu nzira ari kurondera impapuro z'inzira ari kurondera ingene tuzogenda ari amatike y'indege nkuko bimeze bidahinduse nkuko namye mvuga ati umuntu arashobora gutegura ivyiwe umva ibindi bikaba bikubitegura gukundi tushobora kuvanga ngo kwa kabiri isaha 9 z'ijoro urumva niko ndabizi gushaka kuri uno mwanya niko no bivuga nivyo no banzi birebire
abakunzi b'umupira w'amaboko basketball basaba umurwi Bert Costa kugenda bazi ko bagiye guserukira igihugu n'akarere bakaronka insinzi Uwimana Claude numwe mu bakunzi b'umugwi w'umupira w'amaboko Bert Costa
bwambere nambere kwano bazaho bashimira kwaza abategetsi babo bashyizemo imbaraga nyinshi kugira bagene mu Rwanda ku mafre yabo leta nayo kimwe yabafashije baca barakina bakinana neza barigenza neza bazana igikombe hasa ku buryo ugena muri Angola kuyigana mu gikombe cya Coupe d'Afrique jesho no batuma bogena bakite babi nibitegure ko ndabitide bazohura n'ibihangange bitari Rwanda bitari Uganda bitarinde za Senegal za Angola zirakomeye cyane gose nibitegure nibaze ugende gutembera ama imani baje imbere natuturi inyuma yabo tuzakuma tubashigikira nyene nkuko bisanzwe bimeze
iryo higanwa rizotangura ku igenekerezo ya 2016 ukwezi ku 11 rirangire ku igenekerezo ya 6 ukwezi kwa 12 rikazobera i Rwanda ku mugwa mukuru wa Angola mu makuru y'umupira w'amaguru naho inyuma yo gukurwa mu higanwa ryo kurondera itike yo kuzokina inkino za nyuma z'igikombe cy'isi muri 2018 mu Burusiya umugwiserukira gihugu mu Burundi mu mupira w'amaguru uri mu higanwa rya Sekafa mu gihugu cya Ethiopia kuri uyu wa gatandatu mu rukino rwa mbere intama mu rugamba watsinze umurwi w'izinga rya Zanzibar igitsindo kimwe ku busa igitsindo cyatsinzwe na Didier Kavumbagu akina mu murwi wa Azam wo muri Tanzania hari ku munota 39 w'urukino rwa kabiri rwo kwigenekereza rya 2025 kuno kwezi Uburundi bukazotana mu mitwe na Kenya mu murwi B Uburundi muri kumwe na Zanzibar Ubuganda hamwe na Kenya i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.